mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazindongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Rero barisuka kubwishi no mu iyo migi yatumye duhunga barimo baraza kudugura. Kwere hamwe bo duha amafomo tukahava tugenda neza cyane tukona ko twisanzuye turi kure tutari hafi yacu.
Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi y'agategekanyo ya Sangeri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo asigura ko bahungiye imvura mu muvo kuko ngo bamwe mu rwaruka rwegamiye umugambwe ku butegetsi mu Burundi bo babibonekeza mu icungararo y'iyo kambi kubatera ubwoba. Iyo nkuru tuzayigaruka ko handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu. Eko mbanze ndabwire mwima ke kwa mashamu y'abakenyezi n'abakenyezi muri rusangu no munsi bagize imyerekano ku mugwa mukuru Nairobi ni muri Kenya biyamiriza ingingo y'uburiro n'amahoteli amwamwe abuza abakenyezi konkereza abana ahabona. Abakenyezi basaba leta Kenya gutegeka abafise bene ivyo bibanza guhagarika iyo ngendo canke naho kubaka ibanza abakenyezi bonkereza mw'abana naho babahera imfungurwa. Nyuma yaho ku munsi wa gatanu w'indwi iheze hari umukenyezi yabujijwe konkereza umwana mu buriro ategekwa kuja kumwonkereza mu kazu ka surwumwe kuko ngo imvura yari kiragwa atashobora kuja hanze. Ibiro vy'umutambukanyi wa perezida wa Amerika Donald Trump bitangaza ko amagara ya Melania Trump ifashe neza. Ni nyuma yaho Melania Trump yinjiye ibitaro ku munsi wa mbere ejo kugira ngo abagwe isigo. Umuvugizi w'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yamenyesheje ko ibikorwa vyo kumubaga vyagenze neza kandi atangorane zabaye. Melania Trump w'imyaka 48 y'amavuko arwariye mu bitaro vya gisirikare vyahitwa Walter Reed ni mu gisagara ca Bethesda hamwe leta ya Maryland mu icungararo ya Washington. Ibihugu vyinshi bicuditse hamwe n'ibidacana waka na leta z'umwe za Amerika vyagiriza ico bishikirije bibandanya bigira ico bishikirije ku ngingo ya leta z'umwe za Amerika yo kunguruza ambasade yayo Yerusalemu ku munsi wa mbere bikavuga ko bishobora kongereza intambara mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Umuvugizi w'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Theresa May yavuze ko atemeranya na gato n'iyo ngingo yafashwe hatari amasezerano y'amahoro muri ako karere hagati ya Israel na Palestina. Perezida wa Faransa nawe ku ruhande rwiwe Emmanuel Macron nawe yaneguye ubwicanyi mu ntara ya Gaza aho abasirikare ba Israel bishe abanyepalestina bagera kuri 52 mu gutana mitwe ku rubibe. Macron yavuze ko yagabishije akatari gake ku nkurikizi iyo ngingo ya Trump yo kwemeza Yerusalemu nk'umugwa mukuru wa Israel. Abandi baneguye iyo ngingo ni nk'umushikiranganje wa mbere w'Uburusiya Sergei Lavrov hamwe n'abategetsi b'ibihugu by'Abarabu. Radio ijwi rya Amerika muratwumva ku mirongo migufi ya shortwaves kwari ku gataka ku Burundi. Abari mu gihugu cy'u Rwanda mutwumvira ku 104.3 muri Congo turasambira nayo kuri FM 95.2. Ahandi mushobora kumva ijwi rya Amerika mukunda ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu. Kino kiganiro kiri live muratwumva neza tankomanzi nimba mufite rero mirongo migufi aho uruhagarika ni muri komune ya Buganda y'intara cy'ibitoke mu Burundi. Ikaze kandi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze bijwi rya Amerika abagera kuri 26 bagandaguwe mu ijoro ryo kwa gatanu rishira wa gatandatu ku mutumba wa Ruhagarika turi muri commune ya Buganda intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi. Uno munsi niho baza gushingugana iteka mu kanya rero umenyesha makuru wacu Diane Ndonse yari gukurikirana iyo mihango yo kubashingura yatubwiye ko bamwe mu baserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi bamaze gushika hari kimiryango yababuze ntirahagera za kubigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma ariko tukivuga iby'iryo gandagurwa ry'abanyagihugu 26 intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru ishamwe mpuzamakungu ONU mu gihugu cy'u Burundi Michel Kafando amenyesha ko yababajwe cyane kandi yanegura ico gitero cakorewe abanyagihugu ku mutumba wa Ruhagarika. Mu itangazo yasohoye ku itariki y'ejo ku munsi wa gatanu iyo ntumwa idasanzwe ku izina rya ONU yarahojeje imiryango yabuze kandi yifuriza gukira abakomeretse. Michel Kafando yongeye avuga ko yababajwe n'ico gitero cabaye mu bihe Uburundi buri mu bihe vya politike bigoye no kwitegurira ihinyanyurwa ry'ibwizwa nshingiro ritegekanijwe kigenekezo rya 17 kuno kwezi. Kafando muri iryo tangazo yanasavye imirwi yose y'abarundi gutorera inyishu kubibatandukanya mu nzira y'amahoro kandi bakirinda gusotorana canke ico cose cotuma haseseka amaraso. Twokwibutsa ko umushikiriza manza kizigenzo wa Repubulika y'u Burundi ejo yashizeho umurwi wigenga uzokora amatohoza kuri ubwo bwicanyi bwo mu Cibitoke. Uwo murwi wahawe ikiringo c'ukwezi kumwe ukaba watanze imuco kuri ubwo bwicanyi. Tumira mate gato hamaje dukwitira mu ntara ya Rumonge aho abanyagihugu riniga kwatamiserege bafise. Abanyagihugu mu gisagara cha Rumonge ni mu ntara ya Rumonge nyene mu gihugu cy'u Burundi bataka basaba ku kibazo c'amabarabara adakwikujwe n'imiserege cokemugwa bidatevye. Abavuganye n'ijwi rya Amerika basigura ko imyuzurira y'amazi y'imvura yonona ibitari bike mu ntwaro bati co kibazo mwarakidutuye ariko nimutenyenye turacige uko twogikemura. Ibindi tribes umenyesha makuru wacu mu Rumonge Alain Yvirankunda.
Icho kibazo cibura ry'imiserege imanuka ramwe amazi y'imvura kivugwa mu makarte nka yose agize igisagara cha Rumonge aho amazu yaho atari make yubatse mu buryo wa kijambere. Aho rero abanyagihugu bama batekiwe n'ubwoba mu gihe ibicu by'imvura vyerekanye mu kirere nk'ibimenyetso by'uko yo bigirigwe. Kweri ibura ry'iyo miserege niyo ngabo Desire aba muri quartier Birimba aratubwira uko bigenda nk'iyi imvura iguye.
Kubera urabona yuko amazi hose urabona yuko yuzura nuko amazi kagira iya iyaho kagatemba kagenda kamanuka kurabona nko kuri amabarabara yose guhera kuri ayinyuma amaserege n'umuhari amazi apfahaciye urabona n'icyo gutuma umuntu yubatse n'ubwese ikihenuka yabaye menshi nyine ari menshi nyine tukabura uko tubiti nawe tubitura nta n'umwe ariko ndabibona turababara kuko ufise umubyeyi abakuru n'ababyeyi turababara nyine iyo tubuze aho tubitura kubera yuko amazi adutera ari menshi ko nta n'ikinga risubira guhita na hamwe barabara umuntu yambaye nk'agahuzu ntaronka haca amazi agenda ashya ari menshi ngira ngo agera mu mapfa. Iyo hari amabarabara hakwiye imiserege imanuka n'amazi.
Abo banyagihugu baranidoga ko bitumvikana ukuntu babaha kuba muri ivyo bibanza kandi biboneka ko imiserege imanukana mw'amazi y'imvura itabiracibwa gutyo bigatuma nk'iyiguye imanuka yonona amazu yabo. Twumvirize Sigi umunsi Eric.
Iyi mvura yarakoze ibintu no kuri iyi karitsi duhereyemo kubera rero iyo mvura iguye amazi yose ategeka rero mu mihanda amazi yose agashyizura rero mu kumbuga amazi agasha arenga inzu ahantu jewe mperereye nanjye inzu y'iwanjye yarashikiriwe habomotse kibamaze kinyuma. Aya nkubu urumva ko jewe inzu yanjye ko yabomotse nkubu ndumva ko irisimeze neza kubandi kuba yarabomotse urumva rero bisaba yuko nkubu nshe kwandera ukuntu ndayisanura nanjye nta buryo nshe bwo kuyisanura twebwe urumva yaba batware batwitaho iyo miserege urumva barageze kubabwira umushanti yarageze kubabwira ati baca imifurege ngaha y'abanyagihugu imanuka aramaze gushika ku ibarabara ntabyo bitaho bitaho iby'amabarabara gusa
kugaba abanyagihugu na kamara maza kubona bitakambira urutavana ko ariko ukamengo nta numwe aneze icyumviro cyabo. Nyamugombe Claude Therese abona kwico kibazo cuko boronka imiserege aho batuye cuba mu vyihutirwa kuko n'imvura iguye ingorane zibagarukako
ego tajifuza cyane imiserege ngaha tajifuza gusa kwa mazura bayabumaguritse kandi n'abagira bagize impangu bose zimwe zimwe zikoza sidagurika kubera kumpamvu y'imvura kuko nasaba ko batugirira imifurege ngaha arona nkunga ha buri umufurege nduko n'ibizo byatetse ngaho umwana gato yagize ati umusore gato asanga guye mu kinogo
naho biruko abajejwe intwaro muri komine Rumonge kuri ico kibazo bamenyesha ko baticaye ko ibitari bike biriko birakogwa kugira ngo abanyagihugu begereze iyo miserege. Erasme Hakizimana n'umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe ibibazo by'intwaro hamwe n'imico kama
twarahimirije abenegihugu tugasaba ko botera ibiti kandi tukabasaba yuko ivyo biti babikurikirana gushika bikure mbere harashizeho n'itegeko kizokumana ko bashobora kumuhana iyo mvura iguye amazi ntashobora guca yihuta gose acaba azibigwa nayo mababi n'utwo twasi turi hasi munsi y'ibyo biti ugasanga iyo nkukuru iragabanutse n'ubu turabandanya tubisaba ko umugambi wo guca imiserege urahari ntizebe intanduro kuko habe ikintu kibikora kininiya gutume gitera ingorane iyo miserege n'ugusaba tugafashanya turakenewe nk'ifashanyo yo dufasha kugira ngo tubikore neza ibintu bibafasha kugira ngo bakore imiserege neza ku buryo bashobora kuyikingira ntihagire impanuka zoshobora kuhava.
Uretse iyo miserege ibuze mu gisagara ca Rumonge abanyagihugu baho barafise impungenge kandi z'uko atagikozwe kugira ngo ibarabara RN3 risanugwe atagisivya imvura irikiragwa muri kino gihe izotuma imigenderanire hagati yabo n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura itoroha. Kugabo abanyagihugu ukubacira imiserege kojana no kurisanura na mwarigiyo ntara ikiri shasha igikenewe ko abantu bayihurumbira mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, Ijwi ry'Amerika.
Hala, duce tuvangaho mu Rumonge dukuritire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho nari nabice ku masonga nkitangura ko impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi y'agategekanyo ya Sange ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basaba kwimurirwa mu kure y'urubibe ruhuza Urundi na Kongo bivanye n'ubwo babategwa na rumwe mu rwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD bita imbonera kure inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo ngo fidastengaho.
Impunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'agateganyo ya Sange zivuga yuko zeye impungenge no kumaraje kirekire muri iyi nkambi iri hafi y'igihugu cy'u Burundi na Congo. Ibi izi mpunzi zibivuga zishingiye kuba hari igihe ziza zijya hanze y'iyi nkambi nko mu isoko ndetse no gutera ibiraka zikagenda zihura na rumwe mu rubyiruko rw'imbonera kure ruba rwaremye isoko yo muri Sange.
Twebwe ikintu tubona bo dukorera urabona turi ngaha turi ku rubibe rw'igihugu cyacu kandi bamwe batwirukako turashobora no kubabona naho mu isange turiko turagenda genda mu isange wababona ugaca umutima usubira guhagarara. Ikintu mbona bakwiye kudukorera niba duha amafomu badukure ngaha batwunguruze kuko nta mpunzi guma ku rubibe rwawe nicyo jewe nosaba kugira ngo umuti wa byose uboneke.
None se hari abantu mugenda muhura n'abangaha?
Tuzababona. Bamwe badutoteza nyene hari gihe ugira gutyo ukamubona yaje nko gutemberaho mu isange nawe ugacimera nk'uwinyegeza kugira ngo ntakubone ngo kudome ku intuzeye ugaca winyegeza. Aha rero nihanda vuye Burundi nicyo gituma bari bakuye kuhadukura bakatwunguruza.
Perezida w'inkambi yo muri Sange Kwizeye Imana Calixte nawe yemeza yuko bagenda bahura n'uru rubyiruko rw'imbonera kure iyo bari hanze y'iyi nkambi.
Urashobora kuri mu isanga kazubona umuntu yaje kudugura kuko ni isoko ifite n'imigenderanire na gasenyi mu Burundi na Sange muri Congo. Rero barisuka ku bwinshi no mu iyo migwi yatumye duhunga barimwe baraza kudugura kubera hamwe bo duha amafomu tukahava byogenda neza cyane tukabona ko twisanzuye turi kure tutari hafi yacu.
Hari abo se mugenda mubona?
Barababona rimwe bazinanye akavuga uri ngaha bambwiye ngo uri mu migwi y'abagwanya ashavuga ati kandi guca amahera arabahenda kugira arengane avuze ko hari no mu mpunzi boca bamugirira nabi. Barahura mu nzira ariko baratembera hari igihe tuba dufise nk'umugwayi agwariye mu hôpital generale amushiriye nk'utwo kurya azabona basekanye n'uwo yahunze.
Izi mpunzi kandi zitangaza yuko kuba ziri muri aka karere gaturanye n'igihugu cy'u Burundi hari inzego zishinzwe umutekano zikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizihotera zizita kuba zimwe mu nyeshamba z'Abarundi zibarizwa mu misozi miremire y'akarere ka Uvira dore ko muri ako karere habarizwa inyeshamba za FNL Forebu ndetse na Red Tabara
bakubwira yuko uri Murundi ngo wavuye Burundi uje kugwana bo twebwe ikintu tubona ngaha aya muri Kongo tuko turatembera nkuko mengo turabarefije twebwe uko dutembere ugira gutya wageva ngaha aya nahajya ngo hagararaho baragufashe baragukubise bakugize yondo niba urufise nk'ibihumbi bibiri wari igihumbi wari ugiye gusoma nk'utubaga wohete kugahereza abana gatsima nk'amwe wa karozi ucugira gutya ngo hagarara hari abo bita ngo ngamamenuze ya ngamandoroyide mwamara gusakana nimba ari batanu batandatu uze gushimira Imana batakuvunaga uyu mugongo niba gusiga ukomeye basukwa basigira aya mafaranga aho urasinze uragiye
kubera iki cyane babagenzereza gutyo
mbo igituma batugenzereza gutyo nuko batubwira yuko turabaki turaba Abarundi twaje tuvi Burundi o ngo namwe murabanyishamba hari baradutoteje nino badutoteje
kuri iki kibazo cyo kuba piru bibi gw'igihugu cy'u Burundi Ngandu Franke umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri inkambi ya Sange avuga yuko biba biteganyijwe yuko impunzi zimara ibyumweru bibiri muri iyi nkambi ariko kuri ubu zikaba zimaramo amezi menshi zitegereje kubarugwa kugira ngo zihabwe ikarita iranga impunzi mbere yuko zijanwa mu nkambi y'Imurongwe tubamenyeshe yuko atari muri inkambi yonyine ya Sange impunzi z'Abarundi zivuga yuko ziteye ubwoba no kuba hafi y'urubibi rw'igihugu cy'u Burundi ahubwo ni impunzi ziba mu nkambi ya Kavivira no mu Rusenda nazo zivuga yuko zifite ikibazo cyo kuba inkambi zibamo zihana urubibi n'igihugu cy'u Burundi zahunze ndadatse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri Sange yo mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda inshuti bakunzi twongere tubahe ikazi twa twabicishije ku mbuga zacu zitandukanye inguruka na bumenyi tubabwira yuko uno munsi mukanya twari twahariye indongozi z'abanyedini twashunye kubaha ijambo kugira ngo mutubwire uko muri komitegurira amatora kamarampaka azobigenekerezo rya 17 kuno kwezi mu gihugu cy'u Burundi n'amatora agiye kuba mu gihe ariko havugwa ikibazo cyo gushamirana hagati y'abadasanga ivyumviro vya politike aho nk'akaruruka hafi mu ntara ya Kirundo ku munsi wa kane tugaruka ari ku butegetsi w'umugambwe uri ku butegetsi mbonera kure hamwe nabo muri FNL habaye ugushamirana gato ahiwanyu nuko biri umutekano wifashe gute muduhe nimero yanyu tubahamagare hama mudusangize ivyumviro vyanyu twebwe munashobora kutubipa kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe hama tugaca tubahamagara canke naho muje kuri Facebook yacu VOA radio yacu gutyo mutwandikire ko akanimero kanyu tubahamagare dusangire ijambo mushobora kandi no kuvuga kuvyerekeye ivyigandagurwa ry'abanyagihugu bagera 26 mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi hari mu ijoro ry'uwa gatanu rishira uwa gatandatu uno munsi niho baza gushingurwa na iteka
nikubitse imbere yawe data kubirenge byawe niho ndambaraye
wa mbere rero duhaye ijambo akaba ari Serge Serge Ikaze ku Jugi Amerika.
Mahoro.
Uherereye he Serge?
Uherereye mu ntara ya Kayanza.
Mu ntara ya Kayanza.
Mu Burundi.
Nuko. Ushaka kutubwira uko icuka cifashe ngaho ngene mwiteguriye ibwirizwa nshingiro kuri tora canke kuri hakana. Kuri hinyanyugo. Nahubuze ngo ni hose atamishamira nibonekeza ariko hari haho twagiye tumva vyabaye nko mu ntara ya Kirundo na cane cane mu bari mu mizero y'abarundi aho meza ko bakorewe iterabwoba urakoze cane gose cyajugire umunsi mwiza ngaho mu Kayanza. Twese kandi na Frederic. Frederic ikaze na wewe?
Ego.
Ni mpore ga Fred.
Ni mpore pe uke.
Uherereye he?
Ego.
Frederic.
Allo.
Muratwumva? Ego uherereye he?
Ngambi sagara ka Bujumbura.
Duga ku ijambo.
Ego, direka ni mpore ka ngambi sagara ka Bujumbura. Majambo make je no bakomute kana bifashe neza. Naho usanga hari uko ara kutugorane usanga nyene mutekano ko ahunga bana nka bifanya ni mutiri. Atumba bya mawo. Amwa bicho no baga kuperekanya na matatu mini jazo bako wa kane. Uko abantu borema bakagenda bagatora kiri ku mutima.
Hama muriteguriye gutora ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro.
Yatiteguye cyane gose.
Urakoze gose Frederic, nawe we tukwifurize rero kuzogira amatora meza. Bamwe mu bamaze kugera muri komini ya Buganda ku mutumba wa Ruhagarika hava hashingurwanwa iteka bagera kuri 26 bagandaguwe ku munsi wa gatanu kyari mijoro ishu wa gatandatu n'abaserukira ibihugu vyabo bitandukanye harimo nk'userukira igihugu c'Ubufaransa, userukira Ububirigi, userukira Leta Zumwe za Amerika mu Burundi hamwe n'intumwa idasanzwe ya Papa mu gihugu c'Uburundi. Bitekanije ko icegera ca kabica umukuru w'igihugu c'u Burundi ari waza guserukira leta. Ibiza kwavugirwa ni makuru yacu igihe c'isaha 12. Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro ni wanyu mu ntara mwayimumenyereye ko iminsi yose nkano masatu atiko turabaha ijambo kugira ngo mushobore kutubwira abadiko batwumviriza bagira ico bavuga bice ku buhinga bwacu butandukanye ariko twabatumira indongozi z'abanyedini kugira ngo bashobore kutubwira ico bagona ku bibazo bitandukanye biba biri mu kibano no muri twashimye kubaha akanya mwe mutubwira uko muri komitegurira kamara mpaka yimirije mu Burundi ku igenekerezo rya 17 ni mundwi iza ibiganiro byacu byo gushika iryo genekerezo byinshi bizofata iyo ntumbero kugira ngo twumve uko imyiteguro iriko iraba. Tose kandi na Dogon. Dogon nikaze kujugi Amerika.
Nakoze cyane
ako kazina kawe ko numva ari special nkuko bakunze kubivuga.
Nababyeyi bakanyise
nababyeyi
bakanyise bamwe babatizwa bakoze.
Ego ariko ngira nta Charles Kariko.
Oya ni Dogol gusa.
Ego nuko rero uherereye he ga Dogol?
Yewe ndi mu ntara ya Bubanza ahantu muri komine Rugazi ahantu ku Muzinga. Ariko
na ku Muzinga havugwa make
kuri ku byerekeye umutekano na mahoro. Barimo umugambwe abe batari mu migambwe ari mu migambwe itandukanye katuyagaje umwe tuvuga rumwe tusangira hamwe.
Nuko amatora rero ya kamarampaka murayiteguriye ku munsi wa kane
nukuri nka nkuko abandi bose nkuko abarundi benshi babyifuza turi tubifuza yuko amatwa tuzojamu kandi jayi yuko tuzojamu muteka nuko na muteka niko nahunga wani iwacu mbona na mahoro
urakoze cyane gose de Gaulle ugire umunsi mwiza
urakoze cyane namwe
turafise kandi na Nahimana
halo
ikaze nawe kujugi Amerika
ego murakoze cyane
ego ni mpore
ego ni sawa uke nyene byo bunyara
inkoko niyo ngoma ku munsi wa kane
ego ku munsi wa kane abantu nyene bariko baratitegura mona bose menga bagabirijwe ucabaza ku kwemeza cyo guhakana iyo bwizwa nshingiro rya hinyanyu
umutekano ni gute ahuri uherereye kwihe kwanza
aha nibugendana
ugendana ni mu ntara ya Gitega
ego
iyo mishamirano ya Gitega msabwe duga kwijamba
ego nayo ndavuga mwino minsi ukuva ku itariki zibiri baratangwa kiyabamariza gutora ego canke oya ribwiza hinyanyuye ariko bamwe ntibashoboye koroherezwa kuko wasanga nk'akarorero nk'abantu beme bariko barayamaza gutora oya barabangamirwa mu myamazo yabo gasaba iko batega ubwoba naho bita bajya gwaruka rusange ruheranye ruhurukiye mugambwe ruko guceke tugasanga bariko baratera ubwoba ukunakuri ugasanga rezi bari borohejwe cyane byaranashitse aho nyene mu bugendani ugasanga nk'abadirekitera amashuri abaki abigisha bose ugasanga bari mu ibyo nyene bariko baratubika abantu bababwira ati mugatotora oya hazoba muzamutoye intambara rero ngo ibyo ntimubigire ngo mbikeza gutora ego mwese ugasanga bituma abantu batamerewe neza ugasanga nyene mu mutima babuze icyo bafata n'icyo bareka ego kuko nibyo kuko wasanga abantu bose bariko abahurukiye umugambo uri ku butegetsi baca ku nzu batera ubwoba abantu ngo ni gutora ego ukazotora ngo uzogarukanye ngo intambara ngo indwi na kabiri n'ibindi bisumbi ugasanga rero abantu ntibaremye ntibaremye na gatoyi cyane
ubu naho byifashe gute
ubu nyene murabona nyene usanga nyine atari neza cyane kuko usanga bamwe batega ubwoba batameze neza cyane
urakoze cyane gose Nahimana ugira umunsi mwiza ngaho ugendana mu ntara ya Gitega
murakoze cyane ngamande mudushikiriza amakuru asomo yameze neza
muravyumva ku ruhande rumwe bati ni sawa byifashe neza turiteguye ku rundi ruhande naho bati twebwe ntitwumva ko dutekaniwe bivanye n'ico twibita iterabwoba ahiwanyu bimeze gute mwiteguriye amatora ya kamarampaka gute ijwi rya Amerika ryabahaye kano kanya kano karirimbo ni nipe nguvu ka Kidumu akazina kiwe ni Jean-Pierre Nimbona muri imvyo murundi tuvuze ako kano ngo nipe nguvu muri rimwe rw'ikirundi ni umpinguvu awe kurasaba inguvu Imana Ezekiel na unye narikundi murongo wa telefone Ezekiel ikaze kujugi Amerika uherereka Ezekiel
Mbili urango mukayanza
Mukayanza, tuvuga usongora kuko duhe sigara nyakanya gato cyane duga ku ijambo
Nekukunda tege wani duherere Mbili urango nta angora ne nta abantu basamira na nta kuko mujyana ari mu mugambiri ya cyane muri namuri ya kana hari ndu ibyo atana nyina byumva nta handi mukabo ebe mamirango eta none yo ningo mukayanza cyose nta hose
urakoze cyane ugira umunsi mwiza urakoze cyane gose Ezekiel nakuriwe duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunzi mwumvise ku igice cya kabiri twari twabamenyereje ko mukurikiramo ikiyago c'abanyedini uno munsi twabahaye akanya kugira ngo mutubwire ingene muriko muritegurira amatora kamarampaka n'icuka kihari ku mitumba itandukanye bamwe bati ubwoba burahari turakutegwa ubwoba abandi nabo bati ibintu biriko biragenda neza acane gose ijwi rya Amerika tuzobandanya tubaha akanya kugira ngo mubandanye muzamuratubwire uko biriko biragenda Mu makuru yacu yo hanyuma tuzaza kubabwira ivyishingurwa ry'abagera kuri 76 bagandaguye ku uyu mutumba wa Ruhagarika ni muri commune ya Buganda intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi muze kuba hagufi ya maradio yanyu na Rivieni nahazwe makoze kwana natwe mu kiganiro iwanyu mu ntara cabashikirie ku bwa Innocent Kimenyi afatikanije na ingenieur Linas muhinga bw'ivyuma mugire umunsi mwiza tubasigire kano karirimbo nipe nguvu ka kidumu mukumviriza amasogonda make Kwa uhai wako, unyefana lidi, kwa kubarikiwa, Mungu ni mwema mwema.